VOA. Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, internet radio yacu voa.com.
Ukugira ivyiyumviro bidasa twategezwe kubibona ko ari ubutunzi dufise nkatwebwe abarundi, ntibibe isoko ry'ukwankana, ntibibe isoko ryo kugiranira nabi.
Uyu ni Ndikuriyo Isa wo mu rubyiruko rwa FNL ishami rya Agaton Rwasa, na makuru yo mu Burundi. Mu murwa mukuru w'intara ya Rumonge, urubyiruko rwo mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi rurangije inyigisho zo gutatura amatati bidaciye mu mahane n'imvugo zikomeretsa. Bari mu migambwe itandukanye kandi baturuka mu ntara z'Amakamba, Bururi na Rumonge. Fidelite Ishatse aratugezaho iyi nkuru.
Mbure hari nabo kwibaza bati hari gihe bidakunda ko mbone nakurezi carana n'ivyuma vy'indege carana n'abajerere, ariko mabona ko byukuri atakibazo na kimwe. Tumvikana ko uruganda bitwebwe ari inyungu nini ya cyane.
Ubwo ruganda ruvugwa nk'inyungu rwahuje urwaruka ruseruka imigambo itandukanye iri mu ntara z'Amakamba, Bururi na Rumonge. Kuri wa gatanu ku mugoroba ubwo rwaruka rwari ruhejeje kuronswa inyigisho zijanye no gutatura amatati idaciye mu ngimba, hamwe no gukoresha imvugo idahuhura ariyo communication non violente mu rurimi rw'Igifaransa. Izo nyigisho zatumye kumenyana hagati y'urwaruka ruva mu migambwe itandukanye, Nyandwi Zaburoni n'urwaruka rwo mugambwe CNDD-FDD.
Twahunguka ibintu byinshi. Ikintu cya mbere hajya kumenyana n'abantu mutari musanzwe muzinanye, icyo ni ikintu gikomeye cyane.
Ndikuriyo Isa wo muri FNL kwa Gatongwasa yaduye akarere k'inyungu yakuye muri uko kumenyana.
Kajewe nabonye abantu benshi na cyane cyane nk'abatwari mbonera kure mu ntara y'Amakamba, nahora numva bavuga ukundi babaha ayandi mazina adatomoye. Twavuganye kuva nijoro turi kumwe, tuvugana neza. Urumva nk'ico cabaye igikorwa ciza. Nizere ko uko biriko biragenda bishobora kuronka inyungu imbere.
Ku ruhande rw'imbonerakure bahamagara batavuga rumwe kureba kubafatira mu kivunga. Kubwa imbonerakure zose simbi Nyandwi Zaburoni.
Nibareke kwitinya imbonerakure bayibonye ahantu ntibamibishiramo bimwe by'abandi bantu ngo imbonerakure mu muntu w'inkozi y'ikibi. Ubu bubi burashobora kwaduka mu muntu uwo ari we wese, nk'uko imbonerakure ishobora gukora ikibi kuko nawe nyene ni umuntu. Mugani bisigura yuko twitwa imbonerakure ariko twitwa inkozi y'ikibi.
Ubwo rwaruka rwari mu ruganda rw'inyigisho z'ugutatura amatati bidaciye mu ngimba, hamwe no gukoresha imvugo. Izo nyigisho zatunganyijwe n'ishyirahamwe Yakora Uburundi. Adela Hatungimana, icegera c'umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu akora mu Burundi, avuga ko izo nyigisho na cyane cyane izijyanye vugiremesha ko ari kirumara mu biganye bihuza abanyepolitiki.
Abantu bajejwe abandi baravugana n'abandi. Mu kuvugisha umuntu rero mwese yo kwirinda kumukomeretsa ku mutima, kuko twari ko turavuga n'ibyo kuvugana n'abantu utabakomeretsa ku mutima. Nibaza ko nibiganire iyo biko biraba abantu baganira neza iyo badakomeretsanya ku mitima. Nihagira rero muri aba abategwa iteka ryo kuja guserukira abandi muri ibyo biganiro, ibyo nibaza ko ubwo buhinga bwo bafasha.
Ugwaruka rwa rwitabiza inyigisho rwa buri mugambwe ku butegetsi cyanke itavuga rumwe nawo. Icyo uhuriza ko n'ukizo nyigisho zigiye kubafasha. Aho rero Ndikuriyo Isa umugambwe FNL kwa Gatongwasa avuga ko budasabwa ivyiyumviro ngo tegeje gufatwa nk'ubutunzi hakubonwa nk'intambamye.
Ukugira ivyiyumviro bidasa twategezwe kubibona ko ari ubutunzi dufise nkatwebwe abarundi, ntibibe isoko ry'ukwankana, ntibibe isoko ryo kugiranira nabi. Ahubwo twicare hamwe, ntikwicara dushire ibyo vyiyumviro bimwe umwe afise ibihunda kavitabiriya tubishize hamwe, tashobora kubaka uburundi bwacu kandi bukaba uburundi bushobora kurangwa na demokarasi.
Uruganda rwahujugaruka rwo migambo itandukanye yo mu ntara zitatu zigize ubumanuko bw'igihugu cy'u Burundi rwabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge rukaba rwamaze iminsi itatu. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge, Fidelite Ishatse, ijwi rya Amerika.
Inteko ishinga amategeko y'u Burundi irasabira imbabazi abanyeshuri bafunzwe bazira gusibanganya amafoto ya Perezida Nkurunziza mu bitabo by'amasomo. Iyi nkuru twayibagejeje ariko tuyigarutseho twayohererejwe na Eloge Wilikaneza.
Bahejeje kumviriza icegeranyo c'umukuru w'umugwi wagiye mu ntara zitandukanye kuraba ko ikibazo c'abana bafutanganije amafoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha cifashe, abashinga amateka nka bose bafashe ijambo basavye ko aba banyeshure bohabwa imbabazi. Uhereye kuri Gerard Daniel Ndabirabe, umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD, President Nkurunziza aturukamwo, bose bavuze ko ico ciyumvira atanu umuyobokigaya.
Nta kindi mbona je kugiti canje atari ko twobasabira ikigongwe, ariko rero bikavuga yuko n'abavyeyi nabo nko kure ya mashure byagiye biraboneka nabo nyene busaba irikigongwa turabona ko hamwe hamwe byakozwe ariko nahandi bikogwe ikindi cha kabiri nuko gusaba ikigongwe twosaba ko nabanyeshure aho hantu byabaye nabo ne basabira ikigongwe bagenzi babo kugira ngo ikibazo kibe clôture ariko none hazocyakurikira inyigisho nyizo gukundisha igihugu kuko biraboneka yuko koko bashobora kuba barahenzwe cyane babigemo batabizi cyane babigiye kubera kurikira ibyo abandi bariko barakora batazi ibyo ari byo
ibishikirizwa n'abashinga amateka byanyuze kandi n'abagize ibiro by'inama nshinga amateka agatorwasa icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka yunga mu ry'abandi bashinga amateka mugaba saba kwa abanyeshure bo kwigishwa kubaha ibikoresho bahabwa
naje shigikiye abavuga ati ngo gwaruka rusabe gukigongwe ko brazi mu kirundi baca umugani ngo umwana bisha mu ngo byo akayimuhekamo naho byabagoye bagakora ibyo bakoze bidashimije na gatoyi ahanini imbere wovuga ati kumbore bamwe bumvise ko hari abakoze ibyo bintu ku ishuri runaka bamaze kubyumva bivugwa ko nabo bashobora ko babagize ka kandi kugwiganwa nabo bakagira ati ndatwe tubigire ariko na cyane cyane icyo bagikuru nuko ugwaruka gwa Burundi gwo kwigishwa kumenya agaciro k'ibikoresho babahabwa mu mashuri uko gitabo uchononye n'uruhombo kuri we uchononye ni n'uruhombo kundi yo gikoresheje nimba hari cyo bakitabashibishije bakamenya inzira bo bicishamwo ko atari yo yukuvyonona ariko kwa kuvuga bati bakabwira ababijejwe ati kumbure ari bishoboka kagakosorwa
umukuru w'inama nshinga amateka nawe arashimira ibyiyumviro by'abashinga amateka bagenzi be ariko Pascal Nyabenda yibaza ku inyifato y'abanyeshure yo gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo ishobora kuba ifitanye isano n'ibihe bya politiki igihugu gihitiyemo
abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation bamwe bamwe baragiye muri za manifestation urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement murumva ko bica bibintu automatique gucagira iyi comportement abonye igitabo hama kabona ifoto y'uri kuri ico gitabo n'inyene yavugwa muri zo manifestation ndukuvuga rero yuko atawuhakana towe carte yuko biri ampirie
gushika ubu abanyeshuri barenga 10 nibo bafunzwe bagirizwa gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu ugufutanganya amafoto ya president Nkurunziza mu bitabo byatanguye kwibonekeza mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka byatanguriye mu manuko bushira uburengero bw'igisagara cha Bujumbura muri zone ya Ruziba ku mashuri abiri mu nyuma byarandagase mu ntara za Muramvya Ruyigi Cankuzo Bubanza Rumonge Bururi Gitega Bubanza Karuzi na Muyinga mu ntara zimwe zimwe ababyeyi bari kumwe n'abajejwe indero ubutungane n'intwaro bashimye guhanisha abana ibihano bisanzwe bategeka kuri ibitabo byononekaye mu zindi naho abanyeshuri barafashwe batabwa muri yompi abana bashika 30 batarakwiza imyaka yo gufungwa muri bo barareko urunani rw'amashirahamwe hanyuma agateka k'abana mu Burundi FENADEB ruvuga ko rushimishwa n'ivyifuzo by'abashinga amateka byo gusabira imbabazi abana bagifunzwe Jacques Nshimirimana arongoye urwo runani avuga ko ikibanza c'abana atari mu mabohero ahubwo ari mu masomero kugira ngo bategure kazoza kabo Eroje Burika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Bamwe mu Barundi bahungiye mu Rwanda bakora uko bashoboye kugira ngo biteze imbere harabo umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni yasuye i Kanombe i Kigali.
Turi Kanombe hafi y'ibitaro vya Kanombe mu butike y'abarundi bane bageye hamwe kugira biteze imbere muri butike wasanga ibisuguti umuceri ibiraya amavuta amatomati bitoki n'ibindi byangombwa vyo gufungura abagore batatu n'umusore umwe nibo boyumviriye iki gikogwa Josiane Kwizera namusanze ari waramukiye kudandaza atubwira uko urudandazo rwabo rwatanguye
je urumva narahunze n'ivyo bwa twiyungunganye twebwe twarose abantu badufasha numva baratuguranye kugira dushobore kuronka ico dukora bitwirwe muhira yonke ayo make make nyene yarasiyo ku munsi
akabutiki nakagonye
oya siki wanje cyenye ne turi bane ubundi turi bakenyezi batatu n'umusoro umwe
kumbura ni tunadukiye none tutuno ku bantu bari mego ni dukiye
tutuno ni dukenya ariko ubona twatwaye amahera atari make urumva ibya botique twatwaye amahera menshi usanga kimwe wakiguze ugasanga ubuzikindi nubwo ngo bisaba ko wama uri kurashiramo botique impamvu twayiyumviriye kwasanze kumusi kumusi abantu barasoma baragura ibintu bikenewe bitutumye twa duto duto rero duce dusanga ivyo ushaho kugumuronka mahera resto hat kwara yitinye twe twayimviriye ko mwa dusanga byo twa amafaranga menshi uce twimbere ibintu bituma tuguma turonka abantu kumusi kumusi amafaranga yinjira twara byimviriye twagiye proje hama turabade dusanga muri mezo sharimo barashaho kuduha umugurane cyo turabasaba nabo bacha baratu
kubisanzwe mu muco w'ikirundi umugore abafite amabanga menshi mu rugo harimo no kuraba abana Nadine nawe nyene afite umutayi muri aba bane kandi afite abana bato batarashikana imyaka 5 atubwira uko bavyifatamwo iyo bagiye kudandaza
nta mukozi dushiramo turikorera turibona turipanga tukamenya ngene dukura kurana tugakora bamwe akaja kurangura wonda kamenya gategeza kuba ari hano kugira ngo akore
umwe yamakora ya mari wawundi
oya turahindura kumunsi kumunsi hanyuma nuja kurangura turahindura uja kurangura
iruhande ivyo nta kindi kintu mu musanzu mukora mu buzima bwanje
nta kindi kintu dusanzwe dukora niyo tugitangura gukora n'ibinyere dutangwe kutwaje turi hano turi impunzi tuzakomeza kwa hano tunyitandukanya kuko twamaze kwinjira muri business ugenda uruguruka mu mutoka ubona ko urashaka gukora n'ibindi bintu ntivyoroshye nyene umuntu atabana ariko mukitse ko turakora urudandazwa twagize imana mezo sharom ishora kwakira abana abafise abana bato bien sûr mezo sharom irabira hira abashifisa abana ba muri maternelle comme si mona kashora kuba libre agricha code
mu kigo maison shalom bavuga ko bafashe imijyango ifisa abana batarashikana imyaka 5 n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 25 na 30 valentin no muza bikogwa jejuite rambere mu kigo maison shalom
maison shalom itanga ico two kwita garantie ikishinga mu nyagihugu w'umurundi w'impunzi kugira ashobore gushikira iyungurane no kuvuga yuko umugambi bakiwutegura bari bateguye yuko abazoshobora kuronka izongurane baba imijyango ifisa abana bari munsi y'imyaka 5 kubera iki nuko abo bana bari munsi y'imyaka 5 imbere yabo haba hari ingwara nyinshi zishobora gutuma bakura nabi mu gihe bonse nabi mu gihe bashoboye gufungura nabi muri iyo myaka abandi bantu bagenewe izongurane ni ugwaruka bakobwa n'abahungu bafise hagati y'imyaka 25-30 kubera iki nuko nabo bakobwa nabo bahungu iyo bari muri iyo myaka kenshi badaheza ngo barinde inzara iyo babuze ubwo buryo baraheza bakaburondera mu zindi ntumbero zitabereye umurundi kazi
mbega kubera iki mubaye ingurane gusa atanumwe mu humutahe ngo yimenye
muri kahise mezo sharumi byo bintu yarabikoze ifasha gufasha kugutyo mugabo munyoma byavuye byerekana yuko abantu baheza bagacha baguma muri ivyo bintu byo kugomba gufashwa gusa badaheza bashobore kufungura ivyo babiri yakuye
mugihe havugwa bamwe mu barundi na cyane cyane gitsina gore basa nabihebuye kubera ubuzima bubi bwo mu buhungiro bagahitamo kwiyahurira mu busambanyi canke mu byayura mutwe Nadine abanura kugumya ibanga
no bahanura ko bareka gufata ingeso mbi ngo nuko twahuye nibazo nk'ibyo guhunga kuko biri hose umuntu yumvira akakora usabagashira mu mutwe ko bategeza kugira ico bakora ko meza sharomira hari uyituye uraba jeune irapivireje cyane abajeune bari ngahaye mu buhungiro irapivireje mu mag sabana batoya nuvuga ngo uyituye iraguha umutaho gakora ariko gusaba kuri umutwizonge sombi no kumva ko bategeza kwirirwa banywa inzoga bayanywa ibiyayo ya mutwe ariko bamenya ngo naho guha 20 canke 10 uramenya ngo ndadaza kanu gato gahwanye n'ivyo 10 kuko natwe ntabubusha kudanzije muri yone wohera kuri byinshi ariko ayuronse yose menye icyo kwiye gukora gusaba reka izonge sombi ariko
mugihe bamwe bibaza ko guhabwa iyo mitaye bisaba ikimenyane maison shalom irabihakana ahubwo abantu ngo bashobora kuba bafite amakuru atariyo ikigali bitamu kama Sony ijwi rya Amerika
Kaze muviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Ye mugaho kurabira mu biti by'urugo ntushike namaki
Kumbe wari wamboye
Eh warazi ko ntabona
Ashi yambaraje kwibumunja kiye
Bega shana gucakira gute kandi ntakivahondi Ubusigaye ndumusunzi w'inzu
Nibavuze gashaka kimuga gesomba umwugara
Reka shakufina
Naho tare kumfata wari uko mindura nka caniruka
Ehe muhungire nabaye amasomero yamfise ngaha mukuguru
Eh
ntiwokumviriza ingena meze
Ya. Rika shabga bundi warababai.
Eh, wazuka yeah. Ugofin.
Ukoni kwa hamezi?
Mwebe mwabo nyalibi sanzu.
Sha, datanga iwa.
Nukuli kozu, yona rayen dagu sinzi iranyi. Harai haranzi, ni wali kuumfa.
None gash, hamati warose ngushireko.
Na karose.
Erika hamugabo, urafata kabando je kwa muganga. Ago wasi.
Aonjaga tikara aho. Numva ndiko ndatora mitende. Mugabo sha, nje niyishi.
Wishe gutega wanga.
Hajya muri entraining. Ntimwabona ko ngenda nk'ikirobo.
Yego vreme. Ash, ahago warantangaje
cyamuse. Hajya ntiyari jewe.
Yego.
Sahari nzoga zigendera.
Sha. Ibyo uvuga nibyo. Kuko narabona ko witanga bidasanzwe. Kumbe.
Nari naraye ndi ntere. Kubera inzoga nari nanyoye.
Kumbe.
Hajya waranita ko ari wese. Sahari ndarane.
None izo nzoga ewe izo nzoga zikugira gutyo wari wazikuye he kandi uri umunyeshuri
ego umukinyi umupira nk'ukwanje
ego
uwo muhuye wese arakugurira ayahuguha amafaranga utaharamuhira
none ga joke n'umuntu agwaye inzoga nk'izo zineza kuri umukinyi umupira ubona wari urukundo
he n'umwa
none ubona ko bagomba kugira nabi
Mu bisanzwe azuguhaze ko yarubira ne mugabo kwiri sibyo
sibyo nyene kunywa inzoga turabakinye sibyiza na gato eka mbere zitwego bakinye gusa inzoga ni mu nzira zose zishoboka zigira ko bajene ho bikaba ibindi bindi
oya mugabo rero shafi yak abo twasangira uko bama niko nabo bagotomera
eh rero nabo
bavuga ko nabone biya
eh none kumvikane mu fridge okay
yego
Abo bazinywa biyumvira ko ari furahije ariko ntibamenye kamagara yabo ariko arahasiga
bwa banyine muri abo twari ko tudisangiye harimo abagize gisanganya uwo munsi nyine bari ku moto none marke ntumunsi
marke umwe hezara nepase umwe hezara nepase kushuri wari
yego yararindiriye kujya muri kaminuza
none yabayiye
ko ariko turasangira izo nyobwa
yego
ariko adutera inkuru ziyo yahora mu muji basha Hageze guta nta wasezwe uwundi
nuko bibeza babo rewe
jewe naherutse yuri imoto none ugukuru kumanitse kwa muganga
yumva gashaje oke turaba nawe rewe bigenda gutyo ntubona ko equipe yacu ari kubiwa mu muntu w'ikiro nkawe
yumvire
ni hatari
niba aramuka buguruya ni akademiki atarakira azo barase umwaka wose
tubaye tureka n'ibyishure jewe narumvise narebonye zigane bahere bavuga Ushobora guherana ideni ryose ufite abantu ariko ntushobora guherana inzoga wanyoye
aho ushatse kuvuga gafi yako
naje unaciye nsiguza nkuko kwawe
ne bakubariye gute
aha nukuvuga yuko inzoga ugumye uzinwa impera n'impera ukazira kugirira ingaruka mbi mu mubiri wawe
shafi yako Konchengira ubwo
bugire nyene uzihebe
basha urakoze kuza kunsuhuza ukampa nize impanu
yego
Ewe wa mugore bwabo ndurakomeye. Urabona uwo murindi wawe, uwo mengo uracari inkumi.
Ni witwengere mwana w'abantu. Erega shasi kita asugukomera. Nubukene kukubura uwo ntuma.
Ubutuma mubiki. Wewe hanjera, urashobora kuvuga ku Kenya. Kandi misi yose murambo nutonda kuri komine.
Ewe sha. Muvyo nkenesheje nivyo birimwe.
Nawe.
None wewe. Iyo bariko baravuga ko umukenyezi yova hasa gahagarara iterambere ryahabaye. Wowe ntacho bikubwira gasi.
Eka na jewe. Uwo nyemera ko azompemba. Nogira nkuko kwawe.
Ako gasiki.
Sa.
Ugira uvuge rero ko jewe ngiye kuri komine. Cyanke nitavyo muzindi nama zose badutumiyemwo. Mba ngiye guca amafaranga.
Ewe yemwe. None ico kintu co nkura muhira nkaje kwirirwa nshinyamenye ku ikomine co bari giye.
Kandi nyene. Dorine wanyu ntiyababwiye ko hari inama y'abavyeyi uno munsi ku ishuri wawe.
Yarabitubwiye. Mugabo nkabanzi ku minsi yose baduhamagaye. Atakindi bavuga atari amafaranga. Cande kasa kabari wagenda. Kandi niyo atagenda jewe. Ntiyo nari kujamu.
Kubera iko toyitaba gasitse.
Nico nyene.
Erega naho bo baba bakamafaranga. Baya bakirikira ukuri tukoyatanga ari kuneza y'abana bacu
erega naye nibagiye yuko ufise menshi usigaye umeze nka yamashire hamwe atabari mbabari
none ngahugombye kuvuga iki gasiki
nico nyene wena
yemwe naho nariko ndihura nomba rero no kuraho ndayisangira hose baransigurira ibyo bashitseko
ntiwumva kuri umutegetsi badashobora gutangura inama utabonetse wibandanirize ntiwirize abantu kwabaje nde ngo nisigita yagutebeje
ewe wa mugo Wewe hari ibintu uri kuramfinyika ntumva nkaneze.
Ariko we na uragora.
Kandi byo bavyiza ntomoreye. Kugira ngo nande ndaguha umuco kubyo wowe utumva neza.
Eh ndagutomorera ni kare. None wewe wonsigurira gute? Kudahemba umushahara.
Aho.
Kandi ushobora gutunga nibisiga utazi niyo byazananye.
Nukuri n'ubu ndagusabe sikita. Ntomorere neza kuko sindatahura. Icyo uri kurambari?
Ariko we nawe. Nkuko rero womenga urimo ko ndavuga ntuguma.
Eh mwanyo be.
Wosigura gute? Ngene ushobora gutunga kirya caduka nambari gwavya? Ukamurihira amashure yose, ibyangombwa byose utazi niyo ya jaba.
Bega nivyo wambarira sinumve gasi.
Kuri nivyo nyene.
Nagira ngo rero nanje ndakubaze isi.
Mbaza ndakwishura. Mugabo, ibyo ari byo byose riri sese uraturangira ukura sha. Natwe tuze tujeye.
Nzoha kurangi icyo ndakubaza
sa
ubwo wewe bizobeje urabi
wewe bizobejo we menya ko tutari imana canke ivyo bihuriye he n'ivyo turiko turavuga genda mu nama ntucereza abantu ngo ni jewe
urabivuze kandi nivyo
nivyo
ivyejo bizimana nyo nyine
eh
none wiyumvira ko kijya kibondo rwaruvugana gahemo kwatigeza abavyeyi
yabigeze hanyuma bagakora ivyaha bagahunga none wewe ivyabo birakuraba
Ariko sikita nawe. Wewe rero uzi ko umuntu wese ahunze. Kwaba yahunze bibi yakoze.
Ni nabahunzike. Ko numvise ko nawe we utazi namamuko yiwe ari ugacupfa gukwegera mu nzu.
Sikita. Ntacuvuga gucyo kandi nawe warabyaye. Uramenya ko buca bugacana yandi muko.
Yakunshira imizu kuzimu rero.
Nawe we ntuzuzokurerereje. Turabonanye.
Nugende. Jewe ndazi ko Dorine wanje azitunga mu buzima. Begai, utangu ivyo kuchama.
Aho
kugoma ni ngoga ngude tuduga.
Aha.
Ngira ngo mama wanje wasize na make ya muhi.
Nuko niyo ntari kuyasiga. Iyo ntari kuduga ntiyoze kandi mvuye kumwonga hewe. Ntegereza gukurikiza impanuro ya mama.
Aho. Kandi rero shamwe murahiriwe muri n'umuyugurutse abaganirira twose.
Nane gafanze. Wowe na mama wanje muganira.
Turaganira mugabo ntameze nk'ubya wanje. Tembora ndabiyo mwasukanye.
Eh,
numva vyo ndabamvi. Umengo muri ba banyakizungu bahatari.
Yera sha, mama ntatize amashure menshi. En tout cas, no mumenaje habishitse kwe.
Yego vraiment.
Aho no duga nsa nkuko namanutse nsa, ntitwogena tutihuri. Hewe.
Abo, nanashika kwitegereza inge nuse.
Biza by'abantu. Ni wawo ndakubwira ko umukobwa haciye hose baguma bamuraba. Ko rera ruko ama yisuganije akamanisuka ariho hose.
Ariko mama wawe yarahise kwe
mugabo haraharenze urugero nuko iyumvire ko mujyanye n'ahantu acagenda aragutekeka ngo kirya kirya kugira kiri kandi uri mu nzu y'umuntu ibazi arasubanisha rimwe
nawe wasarira ari mu nzu y'abandi byarabifuza
aha wowe mama ntumuzi ugize ngo uragira ngo fyo acakubwira ngo umukobwa ntawe umushino
n'ese
basi uca wisuganya n'amasoni ukabikora Kandi bene urugo baragushimira ko bakebuye
basha bo bana ndumungaraho gwa
ya
umukobwa umugabo yo mwironke yo baya hiriwe je harahakora ibintu mwira nkamarama
cyuri kakumbarira jewe
imwe naramukariye ndamubuza ngo ntabacigo
yakuvuga
acambarira ngo camutunzaho yabari hose ngo nkuba hano guko kandi ncasanga ntawo umukora umwanya
sha Ujya muhungu na je warambera sympathique vraiment. Aritonda niyakuramukije. Ntomenga numujene nka bijya bisazi twigana. Umenga yakuze kera.
Shani kujya no muhi. Mama nawe mukunda gute.
Haramagara
ngo mwana.
Naje
kwitaba nkasanga numva mbiye ngo si wewe nahamagaye gwara.
Gatufu.
Gusa. Mugabo n'umwana w'indero ndakubari.
Erika Sha Francine, urya no kugogwa n'ishure. Mama aratubwira ingene papa kiriho yifyinisha. Ko none ubu yibonamo umugore mugabo. Kandi natwegwe turabibona n'ukuri.
Erega sinzi byo twari ko turaganira na gwara by'ubuzima. Nazi umugani yanciri.
Narumi. Yaguciri umugani nyabakiga France.
Basha ndo ndacawa ino muhungu. Yambari yengu. Umutima w'impfuvyo watanze umutwe kumera ivi. Nacho nasubijeyo sana.
Cyashije muhungu. Naho ndamukunda none yongeye kurushirizaho n'ukuri. Kumbe ni sage gusha iyo hose.
Kumbe ahora umukunda. Cyane. Mirange ndayo umukubwirire. Nawe guhindukirije kwa gatimu.
Kurangaho ubwo burofasha. urabona aho umukobwa ari watangura kugira ngo umuhungu aramukunda noba ntari mwene mama kandi nawe we ndumva ko utamurabara ibi n'ukuri
oya jewe naho noba ndamukunda kwa yaramaze kuba musazane dukundana rw'abavandimwe nta kindi
ingo tuvomerera tuduge ibyo bahungu ntibaragira kunza mu mutwe mugani wa mama wanje
Shana na utabiyumvira amatwa semira wo baramaze kuyumvira
kora nga ubwo bugogosha je hari umuhungu yonyimvira
Hewa mutama berahiye iyi nama yatebye gutango ahanje ndiruka ngo nakere none muracyari
narindirira nka gutangura
aho
emwe nasigaye nicuza nicyatumye nza ntikuye n'ubucu
urakoze ntanze ari kwica kandi noneho birango ntije guteba
mwananje gateba ntacya ndayiba nkitahira ugira ngo hari kindi bavuga atari byerekeye amafaranga
jewe no usanga abana banje bamenye nukuri nta kwita muziko emwe nka yarondera Muburuhuko nibo cyabamfasha kuyaronda.
Wo urabatuma bagakunda. Erega hanjera. Uraza kumpanurira umugore areke gukimbuki umukobwa wiwe. Burya ngo kwandika ntivuza kwambara ibara.
Ahagombye kuvuga iki kamutama wera.
Imwe urya mukobwa wanje Dorine.
Aho.
Harahata twamaze kugarira. Nagira ngo ndavuga nyina mukuntu kakajya kwisunzura
inzu
ngo nindamurekera umwana ngo ari kariga ngo arazi icyo akora
yemwe kaye aho rero ibyo si byiza mutanga
ntumviririza na
kuko nta mukobwa wo kugenda ijoro
ni ibara
kandi naho yoba data wanje yiga
hey.
Igitugu kirakora ntigisumba zose
emwe aha narariye n'agatongo kugira ndamugurire birya bikoresho bamutumye mbega nyene we bakwatsa nga
mbega ibikoresho wariri itongo n'ibikoresho nyabaki jewe ataramakaye na Minerva nta yandi babatumye
wowe nta gikoresho ujya mwana wawe yakubwiye ngo bamutumye giciye amafaranga 100,000
yemwe gaye ha yemwe nubambesha n'ukuri hakagira amafaranga yonyaka muri ino minsi
nanje naje mu nama simva ngaha ntamenye ibyo ari byo none ko haje mwigisha bose nizere ko aja gutanga amajambo
basha arayatanga nyene none sina
twumvikane bavyeyi mukaniye ngaha tugira amahoro n'umumenyi mu gihugu cacu nagira ngo muntunge kuko natebye kuza kubagisha inama ni mvo zitamvuye ko n'ukuri mungirire imbabazi
none ugi inama ni wayigirisha nagira ngo ni diregiteri wenyine yizi
ndabona ko batari bake muri mwebwe muciye mugira amakenga kubera atari diregiteri wenyine aje kugirisha inama n'ukuri ndiko ndabibona
ego nyene nyakubahwa none ni kuki atari diregiteri wenyine yaje kuyigirishiriza
oya ntimugira amakenga oya
none wewe ibibazo byose tujya kukubaza uraza kubitangira inyishi tomo
oya n'ukuri ndabasaje ntimugira amakenga direkter ageze ingorane nawe nene zitamuvuye ko azigize ku munota wa nyuma ntibyamukundiye ko abagishobora kuza ariko byose twayivuganye yabimbwiye neza nje gituma natije
niba kureye ko duge ku ijambo turabe ko twova ngaha buri ko buri
yego ntabatebeje nagira ndababwire ko abana banyu bagira batangura ibibazo muri no minsi nkuko mubitse no basaba rero ko ngo baho umwanya kwitegura neza mukagabanya kubatuma tujya dukorwa mwahora mubatuma batashe kugira ngo bavyitegurire neza
emwe sinzi nk'abandi nayo jeho rwanjye ntacyo yashika akora atari guca inzara gusa
reka nawe kubesha none inzara ziyuye zamaze akuze iminsi yose
kandi nagira ndabamenyeshe rero ko tugomba kongera ko ibirasi bibiri ku byo twari dusanganywe kuko ibyo duvize ntibikwiye aho rero duca tubasaba agatererano k'amaboko cyangwa amafaranga tugire amahoro
nyakubahwa jewe nagira ndabasabe muje muraraba musaba amafaranga ya misi yose mbega mubona tuyakura hehe
oya muratarataza
nta misi heze ngurishije agatongo kanje ngo ngure ikintu kiraho mwatumye abana emwe
sha
none ngo nituzana yandi mafaranga
mushingana
eh
cene kuzinda gutegereye neza
kubiri
je ntakubesha kandi mwese mu byumva
eh
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, iyo yari ntamenwa. Maze rero ndabashimiye cyane n'amakuru twabagejejeho, rwose mukomeze mugubwe neza mu n'ibiganiro bya radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mugire weekend nziza.